Radio Ijwi rya Amerika. Iyi ni Ijwi rya Amerika isamiranira yo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi kuri Radio Ijwi rya Amerika muri studio 18. Muri kumwe na Oriane Itanga Ishaka ikaze mu biganiro byo kuri Nusa.
Wewe dukanye ni forme tuje kwishyura kandi forme dufishe batuyirukana hageze kumusa kuza ni forme bizo za ni forme bacha batuyirukana ngo tugende kwambaye ni forme atazo dufishe.
Uyu ni umwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biga mu mashuri y'ishingiro n'ayisumbuye, basaba ubuyobozi bwa HCR kubaha ibikoresho by'ishure bikwiye. Namwe mu makuru mu karere k'ibiyaga binini turafitiye n'ayandi yerekeye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda, nizerekeye izindi mpunzi z'abanyeribia zigiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda. Mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'ayo makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tuje ku makuru yo hirya no hino ku isi, incamake yayo mugenzi wacu Aloise Bigirimana aradushikiriza.
Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres asaba abatangiye imfashanyo z'amafaranga gushitsa ibyo basezeranye kugira ikiza cya Ebola kirwanywe. Yabishikirije mu rugendo rw'iminsi itatu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo gushyigikira ibikorwa byo kurwanya icyo kiza. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru Kinshasa ejo ku munsi wa mbere ko ONU imaze gutororokanya ibice 15 kwijana gusa by'amafaranga akenewe yo kurwanya Ebola mu gice gisigaye cy'uyu mwaka. Yabishikirije imbere yo kubonana na Perezida Felix Tshisekedi. Uwo mukuru wa ONU ku munsi w'Imana yaranagendeye kandi ikigo cyategekanirijwe kuvura abanduye Ebola mu buseruko bw'igisagara cya Beni. Perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba ari kwisuzumisha i Londres mu Bwongereza, ni mu rugendo arimwo rw'umuryango. Byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere biranahakana ko amagara yoba amukitse inyuma hafi y'umwaka, agaragaye ko aviriranye mu mutwe. Amagara ya Bongo yamye agashirwa ahabona mu gihe uwo mukuru w'igihugu wa Gabon yabonetse gake ndetse anavuga n'amajambo make kuva atahutse mu kwezi kwa gatatu inyuma yo kwivuza mu mahanga. Umutegetsi w'imyaka 60 y'amavuko yasuzumwe kuvirirana mu mutwe mu kwezi kw'icumi igihe ajya kwisuzumisha muri Arabia Saudite. Ibiro bya Perezida muri Gabon byashikirije ko Perezida akiramutswa amabanga y'igihugu kandi ashobora gutahuka vuba. Leta ya Gabon yarahakanye amakuru yashikirijwe n'ikinyamakuru Bloomberg cya muri Amerika, cyavuze ko amakuru cyaronse gihawe n'abari hafi ya Bongo ko ari mu bitaro i Londres aho amagara amukitse. Leta zumwe za Amerika yarageze ku rwandiko rw'amasezerano n'abatalibane azotuma Amerika ikura abasirikare mu makambi atanu ari muri Afghanistan mu minsi itarenze 35, inyuma y'uko amasezerano azoba amaze gushyirwa ko umukono. Userukira intumwa za Amerika muri ibyo biganiro Zalmaye Kalizage yabivugiye ku munsi wa mbere kuri televiziyo yigenga ikurikiranwa na benshi muri icyo gihugu yitwa Toro News. Yavuze ko abasirikare 5,000 ba Amerika bazova muri ayo makambi. Abasirikare 14,000 barungitswe muri Afghanistan kandi hari amakambi indwi azwi arongowe na Amerika. Umuvugizi w'abatalibana ajejwe politike Suhlai Shahini yashikirije ku munsi w'Imana ko igice kigira 9 cy'ibyo biganiro n'intumwa za Amerika cyarangiye neza. Tukivuga kuri Afghanistan, mu gihe havugwa ibyo biganiro igisasu gikomeye cyaraturitse hagati ku murwa mukuru Kabul ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere gihitana abantu bashika kuri 5 mu gitera abatalibani bitiriye, mu gihe intumwa idasanzwe ya Amerika irongoye ibiganiro n'abatalibani ariko aragendera umurwa mukuru Kabul. Icyo gisasu cyaturikiye hafi y'ahari ibiro bitanga imfashanyo n'amashyirahamwe mpuzamakungu, nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri icyo gihugu Nasrat Rahimi. abantu bashika kuri batanu baramaze kumenyekana ko bafuye mu izinga rya Bahamas mu gihe igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane cyo kugwego rwa kane kibandanya kwiha inkumbi. Umushikiranganji wa mbere wa Bahamas Hubert Minisi yaremeje abo bantu ko bafuye avuga ko amazi atari make harimo n'amagorofa yasambutse. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare Croix Rouge rishikiriza ko amazi 13,000 yononekaye canke arabomoka. Kugereje ku munsi wa mbere ico gihuhusi kivanze n'imvura cari kikiri muri Bahamas, kandi abagendereza ibirere bavuga ko iyo mvura nyinshi ivanze n'imiyaga ikomeye ibandanya gushika no kuri uyu munsi wa kabiri. Abagendereza ibihe bavuga ko Doriane citezwe ku nkengera za Florida ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kabiri, kandi kizoca no mu Leta ya Georgia na Carolina y'ubumanuko ejo ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane.
Nakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko radiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kindi no mu Kinyarwanda, mu Burundi igasamiranira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 45, 31, mu Rwanda nayo igasamiranira kuri FM 104.3 no kuri radiyo Inshuti ya Bose FM. Kazi rero mwese mu bigana byo kuri no saha aho no kuri site ya internet mushobora kuronka yandi makuru ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
radio Ijwi rya Amerika. Buna ni wa mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kuva mu ntango z'ukwezi guheze ku munani, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mahama muri icyo gihugu zaratanguye guhabwa ibicanwa bigezweho by'umwuka ya gaz wa gaz. Izo mpunzi zisaba ishira mu muzamakungu ONU igisata cyayo cya HCR kunyarutsa kugira bose bashikigwe ni mu gihe atanica gatatu kirahabwa izo gaz. Muri iyo nkambi hasanzwe hari ikibazo gikomeye cy'inkwi zo gucana, aho bamwe bavuga ko barara ubusa kandi bafise ibyo kurya yamara bakabura ibicanwa byo kubitekesha. Mugenzi wacu Pierre Claver aratubwira ibindi.
Imijyango ibiri cyangwa itatu y'abantu 12 isangira gazi imwe. Umujyango umwe uratangura ugateka uhejeje ugahubundi gushika bose batetse ibyo bafungura ku murango cyangwa imijoro. Uko gusangira gaze ishiramwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ryazitanze rivuga ko ari mu ntumbero yuko bose bakwigwa ndetse yakongerekana n'urugero rwo gufashanya, gukundana no kubana neza mu miryango. Yamara impunzi zimaze guhabwa ayo magaze zibona ko gusangira gaze imwe ku miryango ine bigoye.
Ikibazo cy'amagaze kirahari, baratanze amagaze ariko gaze zihari ni ntoya ku buryo usanga inzu imwe y'imiryango ine basangira gaze imwe. Iyo gaze imwe ugasanga biragoye kubikoresha kuko umuntu atanguye guteka nka saa mbiri, uwundi kugira bashikirwe ya miryango ine y'inzu irangire usanga bifashe ikiringo cy'amasaha 4-5. Biragoye kabisa, turasaba bongereza amagaze n'imiburiburi umuryango wose uronke.
Ni ukuvuga inzu ishobora kuba ifise gaze imwe kandi hari igihe iba irimwo imiryango nk'itatu canke imiryango ibiri, rero gaze iba ari nkeye nta nuko iba yuzuye.
Iyi ni ntumbero yari yo gukemura ikibazo c'inkwi zikenye cyane muri iyo kambi irimo impunzi zirenga 60,000. Ijwi rya Amerika ryabajije ingene ubwo bukene bw'inkwi bwari bwifashe.
Ikibazo kimeze nabi, ni ukuvuga ngo ubu tutagiye gushakisha higiyo
siva kure. Ubu se twagiye mu gitondo ntuje saa 7 twagiye nka saa 10 za mu gitondo, tudukura turunda dushyira mu dufuka gutyo ubibona, tugenda nka kilometero 40 sibyo?
Reka kubera ko ari mbisi ntituragenda tukarundamo umutsiko byinshi ugasanga biri gufumbeka. Ubwo cyo ni ukuvuga ngo tutetse zirara zirangiye cyo nongere subiro gushakisha hariho nk'abagomba kugenda bahura n'abayobozi bari yabo mu midugudu ugasanga bari kutumirira nabi ngo turi kwangiriza ibidukikije
abana bararara ubusa ko bahora bagenda no mu rufunzo bikaba none ntituryama yemwe turaryama batubwiye ko atantuzi hari ubu numva natwe unumva nahereye natutsi zisozi ntayo imanutse umuntu araheza apfuma agira agakoma abana naho ubugari hari n'igihe bwo napfura
aho uyu mugabo n'umugore babona ko ingorane zikiri zose kuko na gaze zatanzwe iyo ziheze kugura iyindi bitoroshe kuko ata amafaranga bafise
ikibazo cy'ibicanwa kirahari cyane twari tuziho gige mu gukemuka kubera bari baduhaye amagaze ariko noneho gaze ntizashoboye gushika ku miryango yose kandi nizo twarose gushika ubu ntibarashobora gutangura gushira mu macupa kubera izo batanganye zaraheze
kubera amagaze ni make twaronse make rero nk'ubu benshi gaze yaraheze nk'ubu turahangayitse cyane ku kibazo cyo gucana haraheze nk'ibyumweru nka bitatu indwi zitatu gaze yarahezemo
kuva baziduhaye ntibarazuzuza ntagiye na kimwe baratwuzuriza ahubwo tumaze igihe kinini tumaze ikiringo cy'ukwezi kurenga atagaze dufise duheruka izo baduhaye ubwa mbere
nyine biragorana cyane kubera n'amakara nk'ubu arazinze cyane kubera n'abahora bayazana bayakura nko hanze y'inkambi ubu ntibariko barayazana inkwi nyene ntibikunda ko bazinjiza ngo tubashe kuronka inkwi tugura nk'amafaranga tugiye gutora ubu ngubu y'irasiyo benshi tuzoba buyishure amakara twakoresheje n'inkwi twakoresheje
izo gaze zatanguye gutangwa mu ntango z'ukwezi guheze k'umunani uyu yizeye ko bizoteba bigakemuka neza kuko bikiri mu ntango ahamagarira abasangiye gaze kuyikoresha neza
kuko nkanje nk'uwo dufatanije inzu arateka natwe tugafasha agahisha tugafashanya nanjye nkateka biza kuba ikibazo ari abantu batumvikana ariko iyo abantu bumvikana nta kibazo gihari hari ushobora kuyisangiza ari umwe yivanye n'imvokanaka hari nk'abantu baba ibimuga abashaje batishoboye cyangwa abarwaye indwara zidakira nk'abo barazibaha bakazisangiza buriya rero intango tubona ko ibigoye
amagaze ya mbere yatanzwe n'ibikono ibihumbi cumi n'amajana atanu ayo nta n'ica gatatu c'impunzi yakwiye perezida w'impunzi ziba muri iyo kambi ya Mahama Pasteur Jean Bosco kwibishatse arabahumuriza akabasaba kwihangana kuko igikorwa kikiri mu ntango
ikibazo kirahari ariko si ikibazo kinini kuko icya mbere twari twifuza n'uko gaze zari zitegerezwa kuboneka mu macupa hafi ibihumbi cumi n'amajana atanu byategerezwa gutangwa mu miryango hafi ibihumbi indwi baraye barazirose n'amakominoti ko twari twabitegekanije ku batishoboye cyangwa bagendana n'ubumuga amacupa ane ku makominoti dufise barazirose rero gaze twakoresheje ubwa mbere isa n'iyaheze ariko turizeye yuko rwiyemezamirimo bavuganye na UNHCR kugira ngo bategerezwe kuduha gaze bariko barabikora ariko turazi yuko nubwa mbere twari twararindire ariko turazi ko tugiye kubironka vuba
abarundi barenga gato ibihumbi mirongo itandatu bahungiye muri iyo kambi ya Mahama nibaronswa ibicanwa vy'amagaze kazo baragahengwe ku bidukikije kuko akarere ka Kirehe iyo nkambi irimwo kari kagezaho kagiriza izo mpunzi kuzihungabanya ibidukikije iyo zigiye gusenya mu mashamba Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Rakoze cyane Pierre Claver tukivuga ku mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda leta y'u Rwanda umuryango wunze ubumwe bwa Afrika n'ishami rya ONU igita ku mpunzi HCR bapfunditse amasezerano yo kwakira impunzi z'abanyafrika baba mu gihugu cya Libya leta y'u Rwanda ivuga ko yamaze kwitegura kwakira izo mpunzi zikazoba zizokwakirwa ahitwa Gashora mu karere ka Bugesera yitivuga ko uzoza mu Rwanda azoba yavyihitiyemo turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kabuye tubwira ibindi kuri inkuru Asumta izimpunzi zizoza zivuye muri Libya zingana zite
nakoze izimpunzi ministre ushinzwe abanze n'uhagarariye Asteri mu Rwanda bavuze ko ku ikubitiro hazaza 500 mu gihe abo leta y'u Rwanda yari yemeye kwakira bari ibihumbi mirongo itatu ariko minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi akaba yavuze ko ubu biteguye kwakira abantu
abo bantu 500 bitegure kuza mu Rwanda nabazova mu bihe bihugu neza na neza muri Libya niyo bazoba baje bava ariko n'impunzi ziva mu bihe bihugu barazwe
Ingatsa cyo kibazo twakibajije ministre aravuga ngo n'abanyafrika gusa nta bafatiwe muri Libya bashaka kujya mu Burayi ntabwo yigeze avuga ngo ni igihugu kinini ni igihugu kinini abo rero nibo bavuga ko bagera mu Rwanda nta munsi nabo bavuze ariko baravuga ngo kuva amasezerano yamaze gusinywa yaba uyu munsi abaje yaba ejo bundi barara bazaba bageze mu Rwanda kandi ministre yongeraho ko aho bazakiza igashora ubundi kari kibo cyakiri mu nziga gateganya ariko noneho bazakigumamo burundu bakaguma nyine bakibayemo ko harimo gutunganywa mu buryo bwihuse ko igihe cyose baramutse baziye basanga aho bakirira hatunganye
urakoze cyane Sumta Kaboyu ubandanye dukurikiranira hafi iyo nkuru urakoze cyane tukivuga ku mpunzi nanone ahandi naho bamwe mu banyeshure bo mu nkambi ya Rusenda biga mu mashure abanza nayisumbuye barasaba abayobozi ba HCR kubaha ibikoresho by'ishure kuko bamaze indwi batangwa ishure ariko batafise ibyo bandikamwo ni inkuru y'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo I Rusenda muri Republika ya Demokrasi ya Kongo
Mugiye muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bamaze icumweru kirenga batangiye umwaka w'amashuri hari abana b'impunzi z'abarundi usanga batonda ku ishuri badafite umwambaro w'ishuri abandi nabo mu ishuri badafite amakayi yo kwandikaho mugihe hari abandi bana bataratangira ishuri kubera bategerejwe kwandikwa n'ishyirahamwe rya Action Aid kugira ngo babone uburenganzira bwo kwiga Iranzi Muhire yiga mu mwaka wa gatandatu kuri EPS Sungu aranenga uburyo amashyirahamwe ashinzwe uburezi muri inkambi yo mu Rusenda arimo ishyirahamwe rya Action Aid yatinze kuba ibikoresho by'ishuri muri uyu mwaka w'ishuri w'2019-2020
umunyeshuri wo mu wa gatandatu ugasanga afite nk'ikayi ngaho dufite nka matiere zingahe ngaho twokwiga gute ayo dushaka badufashe duronke n'amakayi ntajya bandika abanyeshuri bari mu ishuri ni bakenya kandi hajya bandika abanyeshuri baratseba cyane abantu basigaye kuzuba abandi turi ku ishuri abandi ntibarandikwa none ibyo twize bazobimenya gute
Mushimiyimana Elize nawe yiga kuri EPS Sungu avuga yuko iwe na bagenzi biwe bibagora kwiga ndetse no gukurikira neza amasomo nta bikoresho by'ishuri bafite.
Twebwe dukanye uniforme tujya ku ishuri atari uniforme dufise baratwirukana. Hageze ku munsi wo kuzana uniforme tuzazana uniforme baca batwirukana ngo tugende kwambara uniforme atazo dufise. N'amakaye nawe dufise je nk'ubu fisika y'ibire gusa nizo nandikiramo kandi na bike fise. Turasaba ko muduhe ibikoresho kurera mama ibyigwa umwari maduwa
iki kibazo cyo kutagira ibikoresho by'ishuri kigaragara kuri aba banyeshuri b'impunzi z'abarundi zo mu nkambi yo mu Rusenda gituma bamwe mu babyeyi binjira mu madeni kugira ngo babone udukayi abana bifashisha mu kwandika mu gihe hari abandi babyeyi nabo baha abana amakayi y'umwaka ushize kugira ngo ariyo bandikamo mwavita Irene afite abana batatu biga kuri EPE Katungulu
abanze bari kugenda ku ishuri kwa nyine nkezo yaraze anturi kibazo cy'ikayi n'ikaramu abana babiri ngo ikayi isigara kwa mwarimu Nae natoya agakaye agakaramu kari mu nzu kari kahitiye ndakamuhaye ageze ku ishuri azambwira ngo abandi bakamwibye ndamubwira ati byo rero uribaza noneho rero umwana atazayongera ambwira ikibazo ngo sikayisigara kwa mwarimu ubundi nawe ati mama ati zehura azi yuko ntararonka niyo ntondana ndababwira ati ibyo rero ni murindiraho bazobapokereza amakaye niho muzoyironka kuko ubu mu nzu nta kintu usigaranye ayo naronse yarasiyo nari gukura ko yenda bagurikaye n'ikaramu nayatoreye kuri ha nta n'ikintu na kimwe nsigaranye mu nzu aho rero numva intuntu n'umubabana kujya nyine bahora badufasha ntibadufashe n'ubu bagire vuba bahereza abana ibikoresho by'ishuri kuko mu mazi wazo nta kintu dufise
si abanyeshuri bonyine n'ababyeyi bahangayikishijwe n'iki kibazo cy'ibikoresho by'ishuri ahubwo n'abarimu babigisha bahamye yuko iki kibazo cyo gutangira umwaka w'amashuri nta bikoresho abana bafite bibagiraho ingaruka nkuko bitangazwa na mwarimu Misigaro Jean wigisha kuri EPS Sungu
kubera atabikoresho bafise ntabwo bafise bandika ntabwo dutanga imyemerere kubaho nta kuntu bandika nta mwarimu aza gukosora abana bayanditse bigaca bitugora rero tukaca tubona ko ubumenyi buzoteba kubera ibikoresho bitaraboneka hasi kaza gutanga ibikoresho iteba mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu kandi hari igice cyose kiba cyaheze umwana ataramenya kwandika no gusoma
ishyirahamwe rya Action Aid anogera ishinzwe uburezi mu nkambi yo mu Rusenda rivuga yuko rizatanga ibikoresho nyuma y'igikorwa cyo kwandika ndetse no gutanga amajeto ku banyeshuri impunzi z'abarundi. Vedaste Ngabo ku bwijwi rya Amerika mu rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo.
Urakoze Vedaste. Urwego rushinzwe ubucamanza mu Rwanda RIB rusaba ababa mu karere ka Rusizi kwirinda kugwa mu mutego w'ibyaha by'ubwambuzi bwifashisha ikoranabuhanga. Aratubwira ibindi Temistoke.
Ubwo bukangurambaga ku kurwanya no gukumira ibyaha burimo gukorerwa mu turere dutandukanye tugize intara y'Uburengerazuba buribanda mu mirenge yitaruye imijyi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rukavuga ko ahari ho hakunze kugaragara ikibazo cy'abafatirana abaturage bahereye ku kudasobanukirwa bakabambura utwabo bababeshya ko bagiye kubakiza. Ahabwana Mbabazi Modesti, umuvugizi wa RIB, aragaruka ku buryo bimwe muri ibyo byaha bikorwamo.
MTN yamuhisemo yatombeye miliyoni ngo ariko kugira ngo yabone ngo niyohereze 85,000 kugira ngo mufugurire konti yo kuyashyiraho. Ese arakubwira kohereza amafaranga kandi watomboye miliyoni, wamubwiye agafata muri ya yandi watomboye agafungura iyo konti akabona kugushyiraho ayo mafaranga. Ngo jyewe ni umukozi wa Airtel, twabonye ufite ubutaka bwiza dushobora gushingamo umunara, munakantu gatoya tuzafata iwawe ariko tuzaguha miliyoni 5 kugira ngo tuze tugupimire. Biragusaba kubanza kohereza 250,000 kugira ngo tugure amazutu dushyiramo modoka tubone uburyo tukugeraho. Ari haraguhamara kuri telefone, ntiwigeze umubona mu butaka bwawe. Ufashe amafaranga ushyize kuri telefone yawe, woherereje umuntu utazi n'aho uzakura.
By'umwihariko aha mu karere ka Rusizi, ubu bukangurambaga burimo gukorerwa hakunze kugaragara abakora bene ubu bwambuzi biyita abameni, aho babeshya uwo bahamagaye ko batoraguye zahabu hanyuma akaza nk'umuguzi bakamuhangika icyo baba bita zahabu, nyamara ari ikibumbano bakoze mu isima n'umucanga. Aba ni bamwe mu bagiye bafatirwa muri bene ubu bwambuzi mu bihe bitandukanye.
Mfata telefone ngatomboza amamefu nkareba muri mobile money nkareba yitwa nde, nkamwanza namuhamagara nkamubwira amazina yati runakuri aho, noneho yamara kunyita nkamubwira ati ngiye hari ibintu nabonye ndimo ndacukura ndimo ndabumba. Yabyumva rero akambwira ati ngaho reka nkohereze itike zabizana, ariko ntago mba muzi nawe ntago abanza.
Umwe yaraje aduha 90,000 arakijyana, undi araza duha 75,000 ntarakijyana. Yakijyanye kubera ko ayo mafaranga bagusigiye ni amafaranga y'avance, agenda avuga ko azakuzanira, ndi yagezeho agasanga nyine atari ikintu basi ubwo biba bihuye, nasi ibyo byamugarura. Nta n'umuntu ubundi tujya duhamagara winaha n'icyangwa ubwo ntawe nahamagara. Nagiye nkubwira ati i Kigali umeze gute, ukambwira ati ntabwo ndi i Kigali ndi i Rusizi, ubwo rero ugahita mbyumva nkakwihorera.
Ubusanzwe ibi byaha by'ubwambuzi bushukana aha mu Rwanda bihanishwa igihano gishobora no kugera ku myaka 5 y'igifungo, nyamara abaturage bakunze kumvikana binubira ko hari abafatirwa muri bene ibyo byaha bagezwe mu nzego zishinzwe kubakurikirana bakarekurwa bidateye kabiri. Aho uyu muvugizi wa RIB akavuga ko ibikorwa byose haba harebwe ku biteganywa n'amategeko.
Uko abantu baregwa hakorwa iperereza bakashaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura, hanyuma umugenzacyaha agafata icyemezo cyo gufata umuntu kubera amakuru yatanzwe, ariko yamara gusuzumwa bagasanga amakuru mu by'ukuri adafatika, cyangwa yaba anafatika agakurwa dosiye igashyirizwa umushinjacyaha, umushinjacyaha ashingiye ku biteganywa n'amategeko akaba yamushyikiriza urukiko afunze cyangwa akamufunga dosiye ikaragiye mu rukiko wa muntu adafunze. Kuko ihame ntabwo ari ugufunga, ahubwo ni ugukurikirana umuntu wakoze icyaha.
Imibare iheruka gushyirwa hanze n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka igaragaza ko umwaka ushize wa 2018 wasize abaturarwanda bahombye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyari 6 biturutse kuri bene ibyo byaha by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga. Ibyaha byagaragaye cyane muri iki cyiciro bikaba ari ibyo bitirira inzego badakorera cyangwa se ibyo badakora bagamije kwambura abaturage. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda rugasaba abaturage kuba maso, kuko uko iterambere mu ikoranabuhanga rigenda ryiyongera ariko n'abarikoresha mu buryo bw'ubujura n'uburiganya biyongera haba mu gihugu n'ahandi ku isi. Temistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika mu Burengerazuba bw'u Rwanda.
Umurundi witwa Yves Rumuri ni umuhinga mu koranabuhanga hazwi ku rwego mpuzamahanga, yakoze application yitwa Call Home, yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana mu Bwongereza.
Igitekerezo cyo gukora Call Home caje igihe nari umunyeshure nifuza guhamagara mu rugo ariko mbona bizinzye, mu nyuma niyumvira gushyiraho ibyo bita server mu Gifaransa. Inyuma yaho mpava nibaza yuko byafasha Abarundi bigafasha n'Abanyafurika, niho niyumviriye gukora iyo application Call Home, dushobora gufatanya twese dukoresheje ibiciro bitonya noneho tukagumana nabiwacu iyo turi hose makungu.
None se ko hari nabandi babikoze mbere bakubanjirije abantu bajya mu maduka ho batuye bakagura amakarita bagahamagara kandi ku giciro giciriritse, wowe akarusho kawe nakahe?
Jewe akarusho kiwanje nuko mba muri Europe, mba mu Faransa, nkungera nkabanzi na Afrika, ndu Murundi, navukiye mu Burundi, nakuriye mu Burundi. Hanyuma jewe icyo nakoze akarusho gafise ka Colombe uravizindi nuko ngira ama contra naba operateur bari mu bihugu, ni kuvuga nk'ubu ngubu dufise contract na entreprise yo muri Congo Brazzaville ari ishobora gutanga iyo communication bihendutse.
Ariko se ko ujya guhanga iyo application waruhereye ko wowe utashoboraga guhamagara iwanyu bitaguhenze, nkaba numva warabihise ubijyana muri Congo Brazzaville n'ahandi utabanje kubijyana mu Burundi iwanyu, none hamagara iwanyu ni hamagara Congo cyangwa ni hamagara Burundi?
Guhamagara uciye kuri Col Home naho duca muri Brazzaville birahendutse kuruta guhamagara uvuye mu Bufaransa cyangwa muri Amerika ugiye mu Burundi. Ni kuvuga yuko muri ico gihe nari kurondera ico no kwita aba partenaire naronse abambere naronse nabo muri Congo mugabo nabo muri no muri Afrika mu Burundi, mu Burundi umuhamagarayo ku giciro giciriritse kingana n'amasanti 25 y'amadolari kandi abandi bakoresha ku masantime ashika 45 kugera kuri 60.
Nagira ngo umbwire nkanje ndi umuturage mu mitumba yahariya muri Cankuzo, iyo hamagari wanyu imariye iki mu buzima bwanjye bwa minsi yose?
Hamagari wanyu ifise imice itatu. Hamagari wanyu hariho umuce wo guhamagara gufata gushiramo amayinite ugahamagara, hakabamwo no gushiramwo amayinite nono ukayarungikira uyundi ugasharija ico no kwita telefone y'umuntu ari mu Cankuzo. Nono tukaba turiko turategura n'akandi karusho kuko umuntu ari mu Cankuzo umuntu yashobora kumurungikira amafaranga akayatora mu ntoke biciye kuri Call Home. Nivyo nakwita yuko amayinite umuntu azoyafata hanyuma akayakuza icyo ashaka, ni ukuvuga akayahamagaza abishatse canke akayasharijira uyundi mu mayinite canke akayarungikira umuntu uyo muntu akayatoramo amafaranga canke akayaguramo umuceri canke akayaguramo ibyo yifuza, ari kurihira ishuri umwana, ari kurihira ibitaro.
None jewe nimba ndi umurimyi nkaba nshaka kukoresha ubwo bucabwenge bwawe bwahamagara iwanyu, amafaranga yanjye nzayashyiraho nte? Nimba ngurishije umuceri wanjye cyangwa amamesa yanjye nzayakuramo amafaranga gute, nyashyireho gute? Nibyo ngerageje gushaka kumva.
Ego urumva noneho kuva mu kwezi kwa 12 tuzoba dufise aba agent mu Burundi bwose. Abo ba agent nibo umuntu azofata agahereza amafaranga noneho agasharija ikonte ye ya Call Home. Nyuma iyo konte ya Call Home amafaranga yiwe azaja ko agiye ko noneho agende kuyakoza icyo ashaka, ayo mafaranga azoba ari ayiwe ashaka azonayakonsulta akayareba akavuga ati mfise ibihumbi 10 n'ejo nari mfite ibihumbi 10 ninaba naguzemo ifana ninaba naguzemo umuceri noneho hasigaye ibihumbi 8 cyangwa hasigaye ibihumbi 7500.
Ive Rumuri ufatwa nk'umwe mu Barundi b'icyitegererezo, uyu mushinga wawe wa hamagari wanyu ubona uzagira ruhare ki mu iterambere ry'uBurundi?
Kuri jewe umushinga wa Call Home wari uwo gufata Abarundi mbese n'Abanyafrika kubakura ahantu ho kwiyumvira ati mbega icyo dukoresha amafaranga dufise, icyo dukoresha ubutunzi dufise, ntidushobora kubikoresha mu mayinite. Icyo nifuza nuko ejo muri Afrika atamuntu yoba kigendesha amafaranga mu ntoke mu mufuko, kugira ngo noneho bigabanye ubusuma, byongere bigabanye no kuriha kwishyura kuri ibyo bita kwishyura kuri kese iyo umuntu agiye gusuma ikintu nyene ibutika akamenya ati jewe ama ikonte yanjye ya Call Home iri kwa amafaranga ashobora kuja kuyatora muri banki, noneho bikagabanya n'ingorane ziri hagati y'umukoresha n'ubukora mu butike.
Ive Rumudi, ndagushimiye cyane kuba uwaje mu kiganiro k'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane. Finished.
Aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri no saha hamwe kumwe na Orion Itangishaka ndabashimiye mwese.